ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri isaha, duhere ku ngingo z'ingenzi. Mu Burundi, Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe yarayaburanye iby'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo.
Nuko guhagarika General Bunyoni bitari mu nyungu z'abanyagihugu, cyane cyane atazoshobora gukurikiranwa ku byaha bidasanzwe yakoze.
Uyu ni umunyamategeko Janvier Bigirimana uyobora ishyirahamwe Tourno la Page Burundi. M23 yafunze ikiganiro cyo ku maradiyo cyavugaga ku bibazo by'impunzi zo mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rwa Donald Trump ku mabanga y'igihugu ruzaba mu kwezi kwa gatanu mu mwaka utaha. Amakuru turayarambura mu kanya gato cyane. Tubafitiye kandi n'ikiganiro Combo Taxi, mube hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Mu mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore, Ubuyapani bwatsinze Zambia ibitego 5-0. Ni ubwa mbere Zambia igeze kuri uru rwego, naho Ubuyapani bwo bumaze kujyamo inshuro 8. Ndetse mu 2011 nibwo bwatsindiye igikombe cy'isi, igikombe cy'isi bakiniraga mu Budage. Bwari butsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri penalti 3-1, umukino wari warangiye banganya 2-2. Ijwi rya Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucamanza wo ku rwego rw'igihugu ukuriye urubanza rwa Donald Trump ku mabanga y'igihugu yategetse ko ruzaburanishwa mu mizi yarwo ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka utaha mu mujyi wa Miami muri Leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Ubwa mbere umucamanza yabanje kurushyira ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 8 gutaha. Ubushinjacyaha n'uregwa barabyanze, bavuga ko iyi tariki itabaho igihe gihagije cyo kwitegura kuburana. Umushinjacyaha yasabye ko rwimurirwa kuri 11 y'ukwa 12 gutaha. Naho uregwa n'abavoka be bavuga ko byaba byiza rutangiye kuburanishwa nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa 11 mu 2024. Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko impande zombi noneho zumvikanye ku itariki nshya. Itariki isobanuye ariko ko urubanza ruzaburanishwa amezi 6 gusa mbere y'aya matora. Ruzaba kandi mu gihe cy'amatora y'amajonjora yo mu mbere mu ishyaka ry'abarepublikani azavamo kandida umwe rukumbi uzarihagararira muri ariya matora y'umukuru w'igihugu. Ruzaba rukurikiranye na none n'urundi Trump aregwamo ku rwego rwa Leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu. Rwo ruzatangira ku itariki ya 25 y'ukwa gatatu 2024. Ibyaha byose Trump aregwa muri izi manza zombi arabihakana. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Joe Biden yatoranyije umutegarugori amirari w'inyenyeri nke Lisa Franchetti ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi. Amiral Franchetti agomba kubanza kwemezwa na Sena. Niramuka koko imuhaye umugisha wayo, azaba abaye umugore wa mbere na mbere ukuriye igisirikare cyo mu mazi mu myaka 247 kimaze. Azaba abaye kandi nanone umutegarugori wa mbere na mbere uzaba ufite intebe mu nteko y'abagaba bakuru b'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihe Amiral Franchetti ni umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira mu mazi. Abamuzi, abakoranye n'abakorana nawe bamuvugaho ubunararibonye, ubuhanga n'ubushishozi byo mu rwego rwo hejuru. Ku buryo icyemezo cya Perezida Biden kitabatunguye, bari bamaze iminsi babona ko akwiye koko uyu mwanya. Perezida Biden yanditse amateka nanone mu gisirikare nyuma yo guhitamo mu kwezi kwa gatanu gushize General w'inyenyeri nke w'umwirabura witwa Charles C.Q. Brown Jr. kugira ngo azabe umugaba mukuru w'ingabo zose za Amerika guhera mu kwezi kwa 10 gutaha. General C.Q. Brown muri iki gihe niwe ukuriye igisirikare kirwanira mu kirere. Radio Ijwi rya Amerika, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu 11 bari mu myitozo ya gisirikare y'akataraboneka, bavuga ko ari ubutumwa butaziguye ku Bushinwa. Imyitozo irimo abasirikare bose hamwe barenga 30,000, izarangira ku itariki ya 4 y'ukwa 8 gutaha. Yari isanzwe ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia bonyine gusa buri myaka 2 kuva mu 2005. Uyu mwaka ni ubwa mbere yakiriye ibindi bihugu n'abasirikare benshi gutya. Ibi bihugu ni Fiji, Ubufaransa, Indonesia, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Ubwongereza, Ubudage na Canada. Hariyongeraho kandi ibindi bihugu 3, Philippines, Singapore na Thailand, ariko byo ni indorerezi. Mu mihango yo gutangiza iyi myitozo i Sydney muri Australia, Minisitiri wungirije w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe igisirikare cyo mu mazi, Carlos Del Toro, yavuze atomoye ati n'ubutumwa ku Bushinwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bafatanya mu bikorwa byo kurengera umutekano wabo n'indangagaciro zabo za demokarasi. Muri Mali, urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga kuri uyu wa gatanu rwemeje burundu ibyavuye mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rishya. Kamarampaka yabaye ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu gushize. Itegeko nshinga rishya ribona yego n'amajwi 96% n'ibice 90%. Gusa abitabiriye itora bari 38% n'ibice 20% gusa. N'ubusanzwe abaturage ba Mali ntibakunda kujya gutora, ariko iyi kamarampaka yo yahuye n'ubwoba bwa rubanda batinye ibitero by'abajihadiste cyane cyane mu majyaruguru no mu ntara zo hagati no hagati mu gihugu. Itora ryabayemo n'utunenge twinshi nk'uko indorerezi n'abarwanya itegeko nshinga rishya babyemeza. Abarishyigikiye bumva ko rigiye kuzana demokarasi, naho abarirwanya bavuga ko abakoloneli bakoze kudeta mu kwa 8/2020 baryiyandikiye ku buryo ritazabakura ku butegetsi nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka utaha. Urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ari narwo rwego rwa nyuma muri Mali rwateye utwatsi ibirego byose rwemeza burundu itegeko nshinga rishya. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamakuru bahonze imirwano muri teritwari za Masisi na Rucuru ni mu ntara ya Kivu ya Ruguru, baramagana icyemezo cy'umutwe w'inyeshyamba wa M23 cyo guhagarika ikiganiro kivuga ku bibazo by'impunzi ku maradiyo atandukanye. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera.
Ikiganiro Sauti ya Wahami cyangwa Sijwi ry'Impunzi mu Kinyarwanda ni kimwe mu biganiro byakorwaga n'ihuriro ry'abanyamakuru bahunze imirwano hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC mu teritwari za Masisi na Rucuru. Iki kiganiro cyavugaga ku buzima impunzi zibayeho mu nkambi zitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane mu mujyi wa Goma, aho aba banyamakuru basura impunzi bakamenya neza ubuzima zirimo gucamo. Iki kiganiro kandi kibandaga ku nkuru zicukumbuye zivuga ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hafi y'ibirindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ikiganiro Sauti ya Wahami cyumvikanaga kuri radio zirenga 34 zigenga n'iza leta zikorera mu teritwari ya Rucuru na Masisi binyuze ku banyamakuru bahunze baba muri Goma. Ubuyobozi bwa M23 burashinjwa kuba bwakuyeho ibiganiro bivuga ku ntambara n'ubuzima bw'impunzi mu burasirazuba bw'igihugu. Nyuma y'iki cyemezo, ihuriro ry'abanyamakuru bari mu buhungiro mu mujyi wa Goma, ari nabo bategura inkuru zavugirwaga muri iki kiganiro, babona kwiba ari ukubangamira itangazamakuru no kutubahiriza uburenganzira bwabo. Nibyo Jean Baptiste Abudu, uyoboye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu teritwari ya Masisi, yabwiye Ijwi rya Amerika.
Ibyo byarafashaga cyane, cyaje kudushitura nuko twagiye kumva twumva ngo uzongera kuvugira kuri radio avugira muri icyo kiganiro cya Sauti ya Wahami, uwo muntu azakurikiranwa. Tukibaza duti ese na yahe makosa tubifitemo twewe ku ruhare rwacu turi nk'abanyamakuru? Twumva rero turahohotewe cyane.
John Koraho numwe mu bayobozi wa radio yigenga mu territoire ya Rucuru yemeza ko ibi byavanyeho umubare munini w'abakurikiranaga radio muri iyo territoire ubifite igice kinini kiyobowe na M23.
Amakuru gafite ishinga yo kuhugura umuturage kumumenyesha ibiri gutambuka hirya na hino, ukuvuga ko abaturage ngo baraho bari neza ariko ngo bafite ubwo buryo bwo kubona amakuru ga bene wabo. Icyo ni cyo kibazo gikuru gihari.
Ukurwa ku kiganiro Sauti ya Wahami kuri radio zose zikorera mu duce tuyoborwa na M23 birashyira mu kangarateta abanyamakuru bakorera muri izo territoire, kuko kuri bo bibabuza gukora akazi kabo mu mudendezo. Uyu ni Nosagashamba uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe guharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Congo, Union Nationale pour la Presse du Congo, INPC mu minamagambo.
Amakuru iyo batangaga mu maradio y'Igoma bayatangaga aussi ku maradio ari Rucuro yari ari gudifiza ama information barabimushira aho muriho yabivuze. Se
kubatuye mu burasirazuba bwa Congo ibibazo by'ibanze bafite ni bibiri. Kuki se M23 yahisemo gukuraho ikiganiro Sauti ya Wahami? Ese yabitinye iki? Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23. Abanyamakuru bahungiye mu mujyi wa Goma bahisemo kwifatanya na guverinoma ya Congo mu kubiba urwango cyane mu bantu basigaye hano Rucuru. Buri munsi babereka ko ikibazo ari abaturanyi, nyamara twe duhora tuvuga ko ikibazo ari leta yacu. Dushaka kubana mu mahoro, naho ibyo bandika bafatanyije na guverinoma ntabwo M23 twaro tubishyigikira. Yewe, icyo bita Sauti ya Wahami nta kindi cyari kigamije uretse kubiba urwango ndetse no guteza ibibazo mu baturage. Lawrence Kanyuka yemeza ko hateganyijwe ibiganiro birambuye hagati yabo n'abanyamakuru bakorera muri utwo duce kugira ngo barebere hamwe icyakorwa. Asubiza ku byo M23 ivuga, Inusagashamba uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe guharanira uburenganzira bw'abanyamakuru muri Congo yagize ati:
babonye ko bibahungabanya umutekano muri Rucuro bakavuga ngo bashize uruhande ico kiganiro ca Sauti ya Wahami, bafite nabwo ukuri kuko ni inzira mbi barimo kubona ko babandi bari kubumva bari hanze y'igihugu bamenye ko atari M23 ariko ari u Rwanda rurimo gutera Congo.
Mu matangazo atandukanye yashyizwe hagaragara, imiryango iharanira uburenganzira bw'itangazamakuru muri Congo ikomeje kotsa igitutu M23 gukuraho icyemezo cyafashwe. Ishyirahamwe JED cyangwa se Journaliste en Danger mu rurimi rw'Igifaransa ryemeza ko ibikorwa na M23 bigamije gucecekesha abanyamakuru mu duce iyobora. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
Mu Burundi, wahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni yaraye aburanye iby'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Urubanza rwabereye imbere y'urukiko rw'ikirenga muri gereza ya Gitega, aho yimuriwe kuwa kabiri w'iki cyumweru avanywe muri gereza ya Ngozi. Eloge Wirika neza araduye inkuru irambuye.
Igihe cy'isaha 5 z'agatondo niho yatangura kumvirizwa nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitubwiye. Mu bacamanza bamwumvirije harimo Emmanuel Gateretse, umukuru wa Sentare Ntayinzwe y'u Burundi. N'urubanza rwumvirijwe mu mwiherero nk'uko izindi manza zose ziburanishwa ku ifungwa n'irekurwa ry'agateganyo zigenda mu Burundi. Abacamanza bagishikara abakozi batari bake y'iperereza baroye muri komisari ya kurondera polisi Sinzi, baciye baza barakubura nta n'umuntu wakiraze yahasigaye. Yewe n'abakozi b'ikigobu hakijejwe inyubako bariko bakora imirimo yo gusanura ibohero rya Gitega bose asoho butarariye. Niko babibonye babwijwe rya Amerika. Bamwe mu bamenyesha makuru bo ku murwa mukuru wa politike bari umutima amenyo barahaguma. Naha polisi bashatse kubirukana, Bwana Gateretse yatwara Sentare Ntayinyuzwa yabibukije ko amategeko y'igihugu abemerera gukurikirana imanza. Gusa yatwibukije ko mu manza zose zo mu gisata cya Chambre de Conseil imanza zamaze mu mwiherero wadusaba kuzorindira umunsi hazoba intahe cyese buri wese yemerewe gukurikirana maze aratureka tuguma hanze y'ibohero. Niko mu bamenyesha makuru bari bahari atashimye ku mwidondoro w'umenyekano yabwijwe ijya Amerika. Aho bamwe mu bakunzi b'ijya Amerika bari bahagaze ntihari kure y'imodokari yarimo umukobwa wa General Bunyoni yari yaje gukurikirana yumvirizwa rya se ari kumwe n'umushoferi n'umwe mu mucungerero ubuzima. Uwo mukobwa yarungitswe ku metero 500 uvuye ku mwango w'urwinjiriro rw'ibohero rya Gitega nk'uko amasoko yacu yabitubwiye. Ingingo y'umucamanza yabwirizwa kumenyekana amasaha 72 hisunzwe igitabo mana vyaha cu Burundi. Ico gihe nibwo bizomenyekana niba wahoze umushikiranganje wa mbere w'Uburundi azokomeza kuburana yidegenza canke naho ari mu munyororo. Ariko hakurikijwe amakuru y'ijwi ry'America rifise azokomeza afunzwe kubera n'ikibanza yazanywemo mu ibohero rikuru rya Gitega catunganijwe ku buryo bigoye canke bidashoboka ko ari uhatoroka. Iruhande y'icumba ciwe hari abapolisi benshi bari mu kindi cumba batamucungereye ubuzima nk'uko vyahora ahubwo bama barikanuye kugira ntakakaze. Kuri uyu wa kane mu ijoro abandi bagabo babiri bakurikiranwa muri dosiye imwe na Bunyoni barungitswe mu ibohero rikuru rya Ngozi aho yahora. Ni Colonel Desire w'Amahoro yahora atwara igipolisi kijeje kurwanya imigomoko hamwe na Samuel Destino Mfuranzima yahora atwara igendereza mu ntara ya Makamba mu manuko. Uwa mbere yahora afungiwe Gitega yari yiriwe arumvirizwa hamwe na Komen Niyonsaba yahoze yajejwe kubakira Lengiyome Bunyoni. Wumvirijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura maze Niyonsaba asubizwa mu ibohero rikuru rya Gitega aho shebuja bohewe. Bunyoni afite uruhusha rwo kwakira abashitsi no kurabwa mu ibohero ku minsi ya mbere ya gatatu n'iya gatanu. Bazoronswa iminota iri hagati y'itanu na cumi n'itanu kandi nabo muryango wiwe bonyene bemerewe kuzomugendera n'abana n'umukenyezi wiwe gusa. Niko amasoko yegereye ibiro bikuru vy'amabohero yemerejwe ijya Amerika. Umunyamategeko Jean Zé Bigirimana twarishije hamwe Tournant la page Burundi afise umwitwarariko ko General Bunyoni atazohabwa butungane bukwiriye.
Nuko guhagarika General Bunyoni bitari mu nyungu z'abanyagihugu cyane cyane atazoshobora gukurikiranwa ku vyaha bidasanzwe yakoze. Tukibaza yuko umugambwe CNDF deshanka batwara igihugu kumbure arakaryo ko kugomba kwigiza kure umuntu biboneka yuko yarasigaye yifata nk'umuntu ashobora kuba umukuru w'igihugu umwanya uwo wose. Bikumvikana rero yuko umukuru w'igihugu ashobora kuba agomba kumugiza inyuma ku mwaka inguvu yari afise.
Bigirimana twara Tournant la page Burundi yavuga ko ubutungane bw'Uburundi bwari bukwiye gukurikirana Bunyoni ku vyahaye ikekwa ko atana kimwe kivuyemo umugabo bukabikora atagitsure.
Mu kumukurikirana ku vyaha yakoze yakoreye Abarundi na cancane ivyaha bijanye n'abantu bishwe, abanyurujwe, abakubaguwe, abantu bafungiwe ubusa, abantu bahunze, abantu banyazwe ivyabo bivanye inyifato igayitse ya General Bunyoni. Ivyi ikindi naco tutoreka kunegura ni ingene umuryango wiwe cancana abana biwe vyavuzwe yuko bariko baratotezwa bahogwa ivyo se yakoze. Tukavuga tuti nta mwana yo kwishura vy'umuvyeyi we yakoze. Ariko
ubutungane bw'Uburundi bwatangaje mu mpera z'ukwa gatanu ko General Bunyoni yakurikiranwa ku vyaha bitatu nyamukuru: guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kurondera inyungu zidaciye mu mategeko yishimikije amabanga yari afise. Mu minsi heza umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yavuze ko kuri vyahiyongereye ko gutuka umukuru w'igihugu no gutunga ibirwanisho adafitiye uburenganzira. Ibi vyaha bishobora guhanishwa munyororo w'imyaka 30 hisunzwe igitabo mpana vyaha cu Burundi. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro masaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ma agere ku mutima tubifurije kuramba
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dore wa mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Uyu mugabo nibiye yamaze gutangura kugona iki kwa yureka kunja mako shofe shofe ndabire
monsieur suis quand
il croise avant
acha kuderanger madame monsieur pardon
c'est mon mari yamwe no munyarusange
yabajyamye kumabuye
ugira ngo se nimishema nabamfite kugira ngo ndyame kuri no muteka mutwa abanyarusange gusa.
Mais c'est tiens moi ta carte respect quand même mais madame est-ce qu'on a yona na umwe
imani ndinde kumenyana n'uyu nyibone w'umunyamumo ipo
monsieur aussi là les tunata fika ku kilalo
ara kumva wewe n'umana ko yasibye kugoye
monsieur
ndabara icombwira iki ntakora kugira ngo muri kano gatondo abasinziriye gutye
make ko musiye gisani kwa
arara kinga
lilala busibye te kwa fase kazi ya ngufu sana mungu
nibikisho
mbona na inaonekana kama hapa kuna nafungiwa barabara nao nafungiwa bandu
oya mbona yanje numbwire ko twazinduruka ibusa na naho harugaye ndabiri bibiri
ivi mtata fapa masana masaku hili aba malfecte bari bomola barabara principale bali zara wakasabotero joyoti
basi twizere yuko ibi bikorwa byigusanura imbarabara babigira ningoga kuko iyi migenderanire yahagaze era ibi bintu byose byahagaze nta ujabuka
tushukuru basi kwanza tungane na kale kabarabara ka kidogo ituza kwa tunazisedia na ako kale katatu depane anatandabi kwa jenge ingine
basi shofu vamura abigi igituma tutavance era
tulia madame kwa na patience mama usiogope sasa bichi mbona mnaona baje ba security bwana toka banaangalia ngala mu magari biko wanatafuta nini?
Habaiki.
Inawezekana kuna tafuta kitu fulani. Ama yuko anatafuta mtu. Ngoe, angalia vile wanataka kumapoto. Ni vitu gani vile?
Hewe. Umenga polisi bariko bararondera abagizi ba nabi ba bomo yiri barabara.
Njoi na nini kwa kusindu?
Era bana mafoto baya manitse.
Ni mafoto sana.
Oya, bidira gato chofe. Daba kuraje mafoto. Daba rije juu hakati. Ije sura nayo uzi wewe.
Mtu gani? Ye? Mama na ngai.
Yes wewe.
Mbona ni madame niambi kwanza nisione kwa nalota sinafana na papa mimi na
oya chango jena
ni haiko mimi na baba mtaksi
police
bano kukoa police
haba tu tuko kwa chano we nani wale bariyeri kwa police bajano gukora iki
nini
nini bichi
kukanura mazi
kumumisha we
mumisha kamwigirisha kwa
kufungura
kufungura baragufata
kufungura ukagira
mazi acha kunigusu
ngo bugurure uje
unaivya mesio naivya erasema kwanza nilikuwa nishafunga milango tu ya gari
kuta
klaxo kushika hapa police bani wewe yara tarukubeje oya mwinanga shitwe
ufise ubwenge bukwiye wewe ugira uvuga yuko igihe mwafatanye nabo bagize bana bibagenzawe mukubomorira barabara warusinziri ubwenge warabushitze he
go shumba babwiza kuri mwabantu
uvugira wishuri cyo wakoze
joyile
kusaba abantu mutagira nimpuwe ngewe nagiye mu nziko rwose ari igikorwa cy'ubutwari ngiye gukora kugira ngo rwose nihorere ku bantu b'abanyarusange hari umunyarusange wampimuki urumva ngende mwohereza amafaranga mwohereza amafaranga ngo zangurira umuceri wo gucuruza arangije antekera umutwe amafaranga njya yanyohereza n'umuceri niyo guma rwose n'icyo cyabintera
mwanaume wa saa we na miaka ko unombli yako gisi uko mandefu nafika paka ku miguru nalu pale na takuya uko mwenda wazimu apata gari ya kufanya mabetisi
aikwe
ibazi
eske shida ko na yenye ulikuwa naona leo arusangi nyenye natuma barusangi wote banaendea
mama
Cari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Chuti banganye turi kumwe amakuru n'ikiganiro Combo Taxi twabateguriye kuri uyu mwanya na habihumurije. Kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi mbashimiye ko mwateza amatwi radio Ijwi rya Amerika murakaramo.
Thank you.